bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika Samira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ya makuru ino mwanya
twebwe nk'abantu no muri kampanye twigishije gutora ego bavyakiriye neza kuko umuntu mbere twese kuko kuvuga ngo igihugu ko umugambo we wacu twa twihanye cyo kwigisha ego nico gituma rero twebwe atagishatse ko twatwiteze ko ego n'ubundi keza gutsinda.
Yuniseveri no Nkunzimana aramutswe umugambwe sawanya Frode bunyakuri iragiryandadaye wemewe n'amategeko yigishije kwemeza ihinyanyuga y'ibwizwa nshingiro mu gutora ego.
Turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura n'ibyamaze gutangwa nyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona kuno bimeze turonka uko ntadushingisha urubanza kuko tubona uko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora.
Uyu nawe ni Oscar Nizigimana we arongurira nani amiziro y'abarundi mu ntara ya Kirundo mu Burundi nyene aratanga insigiro n'igituma batashimishije n'ivyavuye muri ayo matora vy'imfata kibanza turabigaruka ko handi hatumura no makuru aza kubagizwe ahanini na kamarampaka mu Burundi. Nongirinda bahikaze n'icuti bakunzi ibijwi rya Amerika umwanya n'umwanya ivyavuye matora kamarampaka mu Burundi biramenyekana ibitegira ivyimfata kibanza bitangwa n'imirwi yatunganije amatora ku rwego rw'intara zitandukanye CEPI vyerekana ko ego iri imbere ku ntara 18 zigize Burundi zitanu za mbere muri ego ni Karusi bise 83 n'ibice 76% kwijana nk'uko bitangazwa na CEPI Karusi. Intara ya Kirundo naho iza ku mwanya wa kabiri iri kuri 83 n'ibice kimwe kwijana. CEPI Ngozi ivuga ko Ngozi abatoye ego bagera kuri 82 n'ibice 8%. CEPI Kayanza ikemeza ko abatoye ego bari kuri 82 n'ibice 45%. Umwanya wa gatanu urimo Muyinga uri ku 87 n'ibice 4%. Impande zitandukanye zikaba zatanguye kugira ico zivuga kuri ayo matora ya kamarampaka ivyo bitigiri bitandukanye. Umugambwe Iprona wemewe n'amategeko usigura ko ushima gose uko ayo matora yagenze mwitangazo ryashizwe ko umukono na Abel Gashatsi aramutswa uyu mugambwe yahamagariye imigambwe yose n'inani kuzokwemera ibizova muri ayo matora badahiga imanzi. Urunani y'amiziro y'abarundi mu ntara ya Kirundo bwo rwatangaje ko rugiye kwitura ubutungane kuko abanywanyi bago baburabujwe cane abandi mama aze kugira ico bavuga ni igihugu c'Ubudagi cavuze ko kibicishe mushikiranganje bw'imigendranire yabwo n'ayandi makungu ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rije kuzimanganya amasezerano ya Arusha. Mukanya duca tubandaniriza kamarampaka mu ntara ya Ngozi. Ngozi ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko ego yoba yatsinze oya ikomini ifise amajwi menshi hakaba ari mwumba ivukamwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Pia Nkurunziza rekumenyesha amakuru ijwi rya Amerika. Ingozi Fidelite ishatse habitugire kumuriri.
Dufatiye ku yaronfata kibanza biva mu biro bijeje amatora ku rwego rw'intara ya Ngozi ego yaronse amajwi 83.8%, oya yaronse 11.3%. Amajwi yabaye impfa gusa agera kuri 3.1%, nayo abadafise aho bahagaze angana na 2.6%. Mu gihe yari yiyandikishije 1,381 birenga gato, igitigiri cy'abitavye amatora kingana na 92.5%. Mu makomini 9 agize intara ya Ngozi yabonetsemwo ego nyinshi ni komini ya Mwumba yaronse amajwi 93.5%, oya nayironka 3.3%. Iyo komini sanzwe ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza avukamwo inaho yatoreye mu gitondo cyo ku munsi wa kane akaba kandi ari imboneze y'umugambwe SNDFDD ukaba warushigikiye ego. Ikomini igira kabiri mu ntsinzi ya ego ni Tangara ifise amajwi 86.8%. Ikomini z'ubwa nyuma mu komini yatoye ego ni komini ya Gashikanwa ifise amajwi 76.4%. Ikomini yabaye ya mbere muri zitatoye ego ni komini ya Kiremba ifise amajwi ya oya angana 15.6%. Iyo komini niyo vukamwa gatongwasa umukuru ni kwamizera y'abarundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe nyene ku munsi wa kane niho yari yatoreye. Ikomine yabaye ya kabiri muri oya ni yagashikanwa ifise amajwi angana 13.3%. Mu gitondo cyo kuri wa gatano imbere ya saa 6 mu ntara ya Ngozi hari hatekanye abantu bari ku mirimo yabo ya misi yose aho nyuma yikonje bari baronse kuri uyu wa kane kugira ngo baje mu matora y'akamaramaka y'ibwirizwa shingiro twagerageje kurondera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bagice bashikirije kuri ibyo biharo fata kibanza bamwe muri bo bavuze yuko badashaka kuvugira ku radio abandi nabo batumenyesha ko barindiriye itangazo ry'ibiharo ntabanduka ku gwe w'igihugu naho biruko mukuru umugambo itsinde DFDD mu ntara ya Ngozi Ciza Jean yabwije ijwi ry'Amerika ko bakiranye akanyamuneza intsinzi ya yego yashimye kandi n'ukugene ayo matora yitabiriwe cyane abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi aho kubwiwe bitabiriye cyane aya matora akavuga yuko ingiye cyo saa 6 abenshi muri bo bari bamaze gutora ku ruhande rw'abarongoye uranamizero y'abarundi mu ntara ya Ngozi twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira ngo batubwire ukuntu bakiriye ibihero mfata kibanza oya yaronse ku rw'intara ya Ngozi nayo ku ruhande rw'abajeje intwaro Uramatari w'intara ya Ngozi yabwiye amenyeshamakuru mu Burundi bakoreye ikinyamakuru c'Abadage Deutsche Welle ko anezerezwa no kugena amatora yagenze aho yitabiriye batankomanzi ati n'utunenge duke twibonekeje nitwaye dufashe kuko ataco twononye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse ijuri ya Amerika.
Fidelite Ishatse yarakoze tukiri mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo runane ya mizero y'abarundi nari nabice ku masonga ko rutemera ibiharuro byavuye mu matora y'imfata kibanza bwizwa nshingiro inyanywe mu Burundi mukuru ugo runani havuga ko bagiye kwitura bidate by'ubutungane kuko indororezi z'urwo runani zaburabujwe hagataho umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye ishami gemewe n'amategeko urashima ko yego bya giye imbere nkuko muvyumva muri no nkuru tuzumenyesha makuru ijo rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Ibiharuro mfata kibanza vyerekana ko mu ntera ya Kirundo ibyezwa shingiro byanyanywe yemejwe ku majwi angana 83 ibice ubusa kimwe kwijana guhakana iryo hinyanywa ry'ibyirizwa shingiro vyatowe ku majwi 11 n'ibice 20 kwijana amajwi yabaye imfa gusa aharugwa kuri 3 n'ibice 32 kwijana ayo atacho bari vuze ko akaba aharugwa kuri 2 n'ibice 46 kwijana ivyo biharuro mfata kibanza biva mu ngwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo vyerekana ko abantu bitabiriye iryo tora ku rugero rwa 98 n'ibice 82 kwijana twashatse kumenya uko abatumiriye abanyagihugu kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro bakiriye ivyavuye vy'imfata kibanza muri iryo tora twegereye ubwa mbere abigishije gutora ego iza imbere cyane mu mugambwe CDFDD bagaragaye cyane ku rubuga bigisha abanywanyi babo gutora ego ntibashimye kugira icyo bavuga ko Fabiano Bizumuremyi arongoye umugambwe CDFDD mu ntara ya Kirundo yabwije ijwi ry'Amerika ko amakuru umugambwe CDFDD atangirwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu aho twabonana nawe umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ntacyo bari bwatangaze ku matora y'ibwirizwa shingiro mu ntara ya Kirundo kandi umugambwe Sahwanya Frode Bunyakuri iragijya ndadaye wemewe n'amategeko warigishije kwemeza inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro mu gutora ego Severino Nkunzimana aramuswa uwo mugambwe mu ntara avuga ko atacyari gutangaza ego itsinze mu Kirundo
twebwe nk'abantu no muri kampanye twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko umuntu mbere twadufise kuva ku rwego rw'igihugu umugambo we watwitwa twadufise ihanye ryo kwigisha ego nico gituma rero twebwe atagishatse ko twitweze ko ego n'ubundi teza gutsinda twebwe kubitwerekere kandi gwe ntacyo twabasaba ko batashobora gutsinda bo kwihangana ko mu matora niko bigenda habura na bigatsinda umwe nahubwo bakabona yuko igihugu kigize cyakeneye kuvugana ukuri umuntu mbere ishobora gushikana igihugu kwiterambere
murunani ya mizero y'abarundi kuye imisozi bigisha gutora oya bose uko bavyakira Oscar Nzigimana arongoye runani ya mizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo aratanga insiguro n'igituma batashimishijwe n'ivyavuye mu matora
ubwa mbere abarurerezi bacu bararahorondewe n'abajeje intwaro aho muri commune Busoni abajeje intwaro bashobora gufata abashika kuri 5 no bakaba bafunzwe hariyo mu gitobe naho nyene barafashe uwundi umwe bamufata afise impapuro sabarorerezi aho yarazishiriye hose nta murozi yigeze aronka urupapuro rwo kugira ngo agire uburenganzira bwo kuyacungera cyo kimwe no ngamuki muri commune Kirundo naho nyene harafashwe umwe aziriko cyo nyene ko afise impapuro ariko aragenda gushira abarorerezi rero tukaba tubona yuko ivyo biharuro ntibisa n'ivyo twari kuronka twadufise abantu bacu kuko keretse abo bafashwe harana baciye batega ubwoba hageze guharura canke batega ubwoba batarashikayo hanyuma bashobora batinya ko bogirirwa nabi canke bagapfungwa nkuko bagenzi babo vyagenda
none muri urwo runani babagiye gukora iki inyuma yo kumenya ivyo biharuro Oscar Nizigimana
twaretse tugiye gukora turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura ni byamaze gutangwa by'imfata kibanze turiko turagerageza turondera mu masesi turaho ukuntu bimeze inyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona ukuntu bimeze turonko ukuntu cadushingisha urubanza kuko tubona uko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora
twarondeye umuco kuvyo urunani ya miziro y'abarundi rurega abajejwe intwaro ku gwego go hasi hijya no hino mu ntara ya Kirundo no kumenya uko itora ryagenze muri rusangi hijya no hino muri iyo ntara tubajije buramatari w'intara ya Kirundo Merikero na Nkahomba yatugaragarije impungenge afite zo gutanga amakuru ku radio yugariwe imirongo ya FM mu Burundi n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura imenyesha makuru CNC twegereye kandi umukuru w'umugwi wigenga ugezwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo Pascal Imana ariyo arongoye uwo mugwi yabwiye ijwi rya Amerika ko itegeko bafise ritabaha uburenganzira bwo guha amakuru amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imirongo ya FM na CNC mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo sekonda rinze gusa tukibutsa ibumviriza ijwi rya Amerika ko nubwo imirongo ya FM basigura ko yugaye abo mu rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC badusiguriye uko amenyesha amakuru bacu babandanya bakora ukuri kwamye bisigura ko muri uko gukora no kuronswa amakuru babwirizwa akuyaronswa atagigoranye twandanye vya kamera mpaka ariko ubunye dukwitire mu gihugu cha Kenya aha barundi batari bake baba Nairobi atamahirwe yo gutora baronse kuri no akane abenshi muri bo nabari biyandikishije mu gihugu cy'u Burundi amwe mubaganire n'ijwi rya Amerika bavuze ko byababaje cyane bakabigereranya n'ukwakwa ubwene gihugu reka ibindi ku ino nkuru tubaze mugenzi wacu Nairobi erojo wirika neza
kubera ukurengerwa n'abantu ambasade y'u Burundi Nairobi itora ryaragoranye cyane byatumwe n'uko abantu benshi bataje gutora dukata twabo twitora abandi nabo baza kwiyandikisha umunsi w'amatora mu gihe hari abandi bari biyandikishije mu Burundi bizigiye kugira amahirwe yo gutorera muri Kenya Iyi misore twahuriye mu gisagara cya Nairobi iratubwira uko byagenze.
Navuye muhira saa 11 tushitse batwereka imirongo ni dutonde bari bafite ubukarata nyene burya bujejwe gutora tugomba twe twariyandikishije mugabo ntabwo twari bwaronke kuko ntibatwibukije ati murazogaruka gutora akanye n'abanyagihugu nyene bari bamaze nyene kwibabarira bari mashonje harabavuye muhira mu gatondo atanakayibanyoye babona saa 8 ziramaze kugera turaguma ngaho nyine turarindira munywa niho baduhamagara turagenda gutora bwa bukarata turarindira yuko tuzotora bazotubwira ati ngo mutore turabura
saa moya kweri narishitse turatonda tutonda cyatubwira ati abiyandikishije ngaho kuri ambasada nibatonda umurongo w'ununyu abandi bazi yuko biyandikishije mu Burundi nibatonde ngaho katwe twaratonze turatonda reka n'umurongo w'iwacu twe twiyandikishije mu Burundi ntiwavaho uri kweri twe tugeze imbere bace baraza ati ubu rero abiyandikishije mu Burundi n'abatiyandikishije mwebwe ushake mubanze mubireke mubanze muje kwicarira hariya kuko mwe turabahamagara mu nyuma twicaye kugera naho saa 11 itama mu nyuma niho twasa tubona babizanye umukamama ati abiyandikishije mu Burundi mwebwe nimugende muzogaruka ku munsi wa kabiri mwebwe ntibibaye
bamwe baratoye abandi hageze kumasaha nyine nka saa 11 batangura kuvuga ati ngo abantu nibaje kugutora ngo amatora ngo araheze hanyuma hageze nk'umasiza n'inusu nyine bari babadusomera ayo mazina barabiduha ntibaje dutaha tudatoye ubu twihenduza ko naho batubwiye ati ngo tuzogenga tuzosusa ku wa kabiri mugabo nyine kwari kugira abatwikure
abatatoye kandi babyifuza bibona nk'abatswe uburenganzira bukomeye
Abarundi benshi twagiye twasubiye inyuma dushavuye kuko igihugu cy'u Burundi n'iki wacu nta numwe acanka gusa icyatu babaje nuko twagiye dashitse gucyo twashaka twamaze gutumwanya ngo tugiye gutora tugataha tudatoye tugataha ijoro tashe dushitse ko icyo kintu cyatu babaje vreme cyo burenganzira na bwaswe gose kuko iyo mana hatwe burenganzira bari kundeka nanye nkatora kuko igihugu n'iki wacu nawe twatembereye turacyari inyuma yacu kandi tuzosutegeza gusubira mu gihugu cy'iwacu aho twavukiye je byarambabaje cyane yo kuba nagiye nkatoye kandi nataye umwanya ngo ngiye gutora
Nararenganijwe nyene uko iyo ntaba narenganijwe bari kureka nanye nkatora nanye nkashikiriza ico niyumvira umva umuntu yashahushikiriza iciyumviro bakakimubuza nawe urumva yuko uri kurarenganwa
bivye manager byarashavuje gose ko ico ndashaka sinagishitseko mba nayiguhakana cangwe nkemeze cyo sinavye nakoze umva nikibatsi nyene byarambabaje gose
guca no nk'ukuntu umuntu usanga batamuhaye nk'ukuntu ko kwishira kwiza akiza nyine akavuga ati nanje niyumve ko ndo mu rundi reka nanje nje nyamba ico nemeza nyamba ico mpakana nyene ndagiye kiruko nyene mwese akagira ico yumva kiba kimubangufi
ariko John Ginkuru nziza twashyira hamwe ry'abarundi ba muri Kenya asanga atawatswe uburenganzira
nk'abose baratoye kubatashikiriwe haragezwe umwanyura hera kandi noneho nkuko mwabyiboneye namwe ndakeka ariho mwari muri abantu babaye benshi batiyandikishije burya rero cyabigorana nico cyo twatumiye kwiza kwiyandikisha kugira ngo ntihaje habe ikibazo cyo kubura gutora abatatoye benshi n'abatiyandikishije abiyandikishije nk'abose baratoye ibyo turafite ibyemeza kuko twarakurikiranye cyane naho twatsubirengana mu gutora
ubu musore nawe abana kwitunganywa n'abigitora iryo ntandaro ya byose
ariko ivyo byose imvo je no bana nabonye imvo yarabitumye byavanye n'ukuntu ibintu by'amatora ntibabiteguye neza cyane ni nayo mpamvu nabonye nyine byanagoranye kuko mparuye nko mu Burundi aho twahora dutorera twashobora gutora turi n'ibihumbi bingahe tugatora kandi twese gataha turose ariko nka twebwe mbona twari bakeye ino twaratoye biranka kweri birabananira bivanye n'ukuntu amatora batayateguye neza
Nkunziza nahumuriza kubivugwa ku ikarata y'itora ishobora kwakwa nk'urupapuro rw'inzira abarundi batahutse
ikarata y'itora biranse ko ngisika atakaranga mu ntaho ihuriye n'ibyangombwa bisabwa mu gihugu utashaka kwa ka passport ku mupaka cyangwa ne sepase ndakeka tanu mwashaka kwa kangoza na ikarata y'itora ikora umunsi w'amatora gusa nikora muri banki nikora muri microfinance nikora no mu rugo mushaka kwikurisha kugura itongo ntagira abantu bagira ubwoba ndabahumurije nka diaspora Kenya naho bihuriye rero ni kuvuga ngo urumva ngo ngiye mu gihugu udafite passport no bazo kunyara ico kibazo ntagira umuntu akibaza nta police yigira kwa kai ikarata y'itora
abari kwategura amatora Nairobi babwije ujya America kwa hanini ikibazo cyatewe nuko umugwiseni wari warungitse ibikoresho birenga gato kubitegira iby'abari biyandikishije gutora Mugihe hari yandikije abagera ku 1500 abari baje gutora barenga hafi 4000 nkuko twavyiboneye muri Kenya abemeje impinyanyiro y'ibwizo nshingiro mu gutora yego nibo benshi ni bice 62 n'uduce 85% mugihe abayihakanye mu gutora oya hari bice 35 n'uduce 42% eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya America
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 17070, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave, tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Jugi Amerika turacabandanya na kamera mpaka mu gihugu cy'u Burundi sentare nkuru y'igihugu ya muha yaciriye mu rubanza rw'ikibiraho munyororo uri hagati y'iminsi 15 n'imyaka 2 ni hadabu abantu 9 bafashwe bagizwa guhungamanya amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwizwa nshingiro mu gihe bamwe bagizwa gutabura ikarata y'itora abandi bakagizwa gushaka gutoba amatora no gutora kabiri harimo umwe yafashwe adiko arakizwa afise umupanga mu ziba zone ni Kanyosha yemereye sentare ko ari mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyigo rubanza
muri abo 9 8 bavashwe kuri uyu wa 4 ku munsi w'amatora ya kamaramaka umwe nawe yafashwe isaha 8 z'ijoro ubucara amatora afatiwa muri ziba turi muri zone Kanyosha komine muha ariko arakizura afise umupanga Augustin Ndayizeye yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhunga abanyamatora yabwiye sentare ko yari mu mugwi imbonerakure urongowe n'uwitwa Nzosaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abato b'amatora canke ngo bahunga abanyamutekano Sentare imaze kumwereka ko umutekano cungerwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe ni hadabu y'amafaranga 200,000. Edinze Imana yari indorerezi y'amatora ubwo runane amizero y'abarundi muri zone Kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka 2 ni hadabu y'amafaranga 180,000 na Sentare nkuru y'igihugu yamuha yagirijwe gukoresha urupapuro rw'impimbano no guhongabanya amatora. Ivyahawe yamirira kure mu guta makosa kuba murese ngo acungere amatora kandi babona ko urupapuro afise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora Seni. Jean Sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'imaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yari ajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke ku itama. Yowe yari yabwiye Sentare ko vyabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nk'uko yari yabikoze kuri uyo yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi. Abandi Sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu icyo bari gutora: Salvatore Butoyi, Patrick Nkeshimana, Serge Ndikumana na Eric Nizo Nkiza bahagaritswe kuko batabuye ikarata y'itora. Abo nabo Sentare yamuha yabaciriye umwe umunyororo w'umwaka ni hadabu y'amafaranga y'amarundi 400,000 ariko bo bari basabye ko Sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari bwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora. Mike Nimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe karata z'itora zibiri naho yatoye rimwe yahaneshejwe umunyororo w'iminsi 15 ni hadabu y'amafaranga 200,000. Uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye. Ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kugira azatorere hafi ari naho yatoreye. Eka na Regis Ayishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri. Uyu we yari indorerezi ya mizero y'abarundi muri zone Kanyosha yireguye avuga ko ahaka n'icaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya Kirundo ku gapapuro RCPC kubera yari umushoferi w'umushinga amateka kandi karata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora Ayishakiye yahisemo kumanuka mu gisagara cha Bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora nk'uko yabibwiye Sentare ari naho yaciye ahagarikwa. Sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga 400,000 naho we yari yakanye icaha yagirizwa agasaba kwezwa. Kiresabo cyenda ejo nyene ku wa kane Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yahanishije umunyororo w'imaga w'amezi atatu Lambert Harerimana ku caha cyo gutora kabiri. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ijuru mu Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru n'ubu turabandanya tubabwira ivya kamarampaka. Dusubire mu ntara ariko ubu hagati mu gihugu cy'u Burundi imuramvya, aho turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonse akorera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Diane, amahoro.
Amahoro neza.
Ego, ibitigiri vyimfata kibanza ngahi muramvya bimaze kutangazwa na CP vyifashe gute?
Nuko mu ntara ya Muramvya ahanini batoye ego ku bice ku majwi 79 kw'ijana.
Hanyuma mu makomune yandi atandukanye agize iyo ntara ya Muramvya.
Ego me komine ya Rutegama niyo iza ku isonga ku majwi 85 n'ibice bitatu kw'ijana. Hagakurikira komine ya Bukeye ku majwi 79 n'ibice 65 kw'ijana. Hagaca hakurikira komine ya Mbuye yatoye ku majwi 77 n'ibice 8 kwijana aho ni mu gihe commune ni mu gihe abatoye oya bobo batarengeje amajwi 13 n'ibice 22 kwijana muri iyo commune nyene yambuye hama muri commune ya Muramvya nayo ariyo igize mu mugwa mukuru w'intara amajwi 75 n'ibice 6 kwijana mu gihe oya nayo yo yarose amajwi 13 n'ibice 6 kwijana commune ya Kiganda nayo ariyo yitwa ko yatoye kubice bitoyi ego yatoye kubice 74 n'ibice 2 kwijana mu gihe ego oya yoyo yarose amajwi 19 n'ibice 5 kwijana hari nabatagize rero ico bavuga bashitse kubice 4 kwijana hamwe nabo amajwi y'abahifagusa n'ibice hafi 3 kwijana
Diane hari abo mwavuganye bo mu migambwe itandukanye bo mu nani zitandukanye haba muri CNDD-FDD haba mu runani ya mizero y'abarundi kugira ngo bakugire ico bavuga kuri ibyo bitigiri by'imfafata kibanza
urongoye umugambwe CNDD FDD ariwo usanu wawetsinze ayo matora mu buryo bw'uye butaratangazwa cyane na seni nuko bavuga yuko atacu bafise babwira ijwi rya Amerika ariko abo mu mizero y'abarundi bobo urunani ya mizero y'abarundi bavuga yuko amatora bobo batsinzwe kubera yuko ahanini indorerezi zabo abateza guhagarikira amatora yuko batashe kuhagarikira uko bikwiriye kuko banahaga twenigi polisi mu bari bajeje kwihagarikira.
Urakoze cyane gose Diane Ndonse ubandanye ukurikira iyo nkuru uyikurikiranira hagufi haba ngaho Muramvya canke mu ntara zindi zegereye Muramvya nka za Gitega hama turaza gukenera amakuru yacu yo hanyuma uze kutubwira uko bizoba byifasha.
Ego murakoze namwe Diane.
Nuko rero mwavyumvise ingene byifashe mu ntara zitandukanye ntara ya mbere ni Karusi aho sepika Rusi yemeza ko abatoye ego bayitoye kuri 83 n'ibice 76 kwijana ku mwanya wa kabiri hakaza Kirundo sepika Kirundo iyo bivuga ko 83 n'ibice 1 kwijana ariyo yatoye ego Ngozi iri ku mwanya wa gatatu 82 n'ibice 8 kwijana Kayanza nayo ku bwa kane kuri 82 n'ibice 45 kwijana Muyinga 81 n'ibice 4 kwijana Cibitoke 80 n'ibice 8 kwijana Bubanza ku mwanya w'indwi 80 n'ibice 6 kwijana Intara ya Muramvya nkuko mugenzi wacu Diane Ndonsayije kwitubwira ni 79 n'ibice 79 kwijana intara ya Gitega sepi Gitega ivuga yuko abatoye ego bayitoye kuri 75 n'ibice 8 kwijana hama intara ya Bujumbura nayo abatoye ego byimfata kibanza ngo ni 75 n'ibice 74 kwijana Ruyigi hizuga 11 yatoye ego ku bwa sepi Ruyigi kuri 72 n'ibice 67 kwijana sepi Bururi yemeza yuko iyo ntara iri ku mwanya wa 12 yavuyemo ego izigera kuri 71 n'ibice 96 kwijana cankuzo ku mwanya wa 13 ni 70 n'ibice 52 kwijana Rumonge ku mwanya wa 14 66 n'ibice 52 kwijana Makamba ku mwanya wa 15 65 n'ibice 6 kwijana Rutana ku mwanya wa 16 uri kuri 62 n'ibice 91 kwijana Mwaro kuri 61 n'ibice 74 kwijana Sepi Bujumbura Meri yo yavuze yuko ego yavuye muri Bujumbura Meri yajingana na 53 n'ibice 1 kwijana uko rero byifashe ariko imbere yuko duhava duhana agahindukira nubabwira yuko ari nk'amwe iryo tegeko nshingiro ry'u Burundi ryamutswe igemejwe umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azobwirizwa ko afise imyaka 35 kwijana hama ibiringo by'umukuru w'igihugu bikazovanwa kuri 5 bishwe kundwi bibiri ibibanza bikomakomeye muri leta byose bizora mutwe mu Burundi atigeze agira ubundi bwene gihugu izindi ngingo zizohinyanyugwa nuko intebe yicegera chaka bico mukuru w'igihugu izovanwaho igasubirizwa niyo umushikiranganje wa mbere azobazwa ibikogwa vya leta byose umushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu mu gihitegeko ryahahora ryatomara ku mukuru w'igihugu ategeza kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuri hari bu yivuga yuko ivy'ubwoko ataco bitwaye bwizwa shingiro rishasha ryatomora ku inamashinga mateka na nkenguza mateka ata uburenganzira bifise byo gukombora umukuru w'igihugu no mu gihe bafise amakosa akomakomeye akoze ikosa rikomeye sibo bazomwegura nta murundi numwe auranishizwa hanze igihugu nkuko iyo ntegure y'itegeko ibivuga nuko rero ncuti bakunze twasubira samoya ni minota 30 yandi makuru tubafitiye mururanigwe na Idiane nahazwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi n'abanyamakuru bacu batandukanye badufashije tutibagiye na Ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma twemi tuti mururanigwe mubanye no muvyanye.